Hii ni Radio Hijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yikoshikiza ibiganiro vya ryo mu kirundi ya mu Kinyarwanda mwaramutse nshuti mwese mu duteza amatwi uyu munsi ni ku gatatu itariki 22 y'ukwezi kwa mbere mwaka 2020 muri kumwe na Federica Nkundikije. Inama nshingamateka ejo ku munsi wa kabiri yaremeje integuro y'iteko rigenga akarusho umukuru w'igihugu arangije ikiringo azohora aronswa mu Burundi.
Jewe sivuga nkawe ahubwo mbwa yuko izi miliyoni 500 zari zikwiye kuvaho zose. Niye meyele alokasyon umukuru wavuze nayo nikavaho.
Uyo ni Parfile Malaika mu shingamateka serukira intara ya Muyinga.
Habiyano birebire yanditse nibyabaye modifiye byabereye muri komisiyo. Donc ubyo rero nyine cyo umukuru w'igihugu hari no munsi nta ruhara bifite mu bintu biko turakora.
Uyo nawe ni Pascal Nyabinda umukuru w'inama shingamateka i Burundi. Inkuru cy'ikimwe inkuru ivuga ko umurwi w'igihugu cy'u Burundi wigenga ujejwe hagati y'akazi na muntu CNDH wasavye ubushikiranganji bw'abakozi n'abakozi kubangira ku ngingo yo gukata amafaranga ku mushahara w'abigisha. Inkuru yerekeye ingingo yatunganijwe na Leta y'u Rwanda yo gukura amafaranga ya viza ku banyagihugu bava muri Afurika hamwe n'abava mu bihugu bihurikiye n'ishyirahamwe Commonwealth na Francophonie. Turazigaruka ku mukanya kari imbere. Ariko imbere ya Afurika dutangwe ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwamse neza Aloise.
Urakoze Frederic. Turahera mu yavugwa muri Afurika. Sentare muri Kenya yarahaye uburenganzira inzego zijejwe umutekano kugumya abantu batanu bahagaritswe ku munsi wa gatandatu bakekwa kuba bariko barategura igitero cy'iterabwoba ku murwa mukuru Nairobi. Abo bantu bagizwe n'abanyasomaliya batatu, umunyamerika umwe hamwe n'umushoferi wabo w'umunyakenya. Inzego za Kenya zijejwe umutekano ziri magabo kuva habaye ibitero bya Al-Shabaab mu buseruko bw'ico gihugu muri uku kwezi. Uwo muhari ugabisha ibindi bitero ku Banyakenya no ku nyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Al-Shabaab uhiga kugaba ivyo bitero muri Kenya kuko inteko z'ico gihugu zagiye gufasha inteko z'ubumwe bwa Afrika muri Somalia zishigikiye Leta ya Somalia. Umwe mu bategetsi bakomeye baje bava mu mahanga kurwanira umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabaab nyene avuga ko yitandukanije nawo kandi yiyunze na Leta ya Somalia. Zubair Al-Muhajir yatahutse muri Somalia ava i Londres mu Bwongereza yiyunga na Al-Shabaab mu mwaka w'2006. Al-Muhajir yabwije ijwi ry'Amerika ko yitandukanije n'uwo muhari mu 2013 igihe wamufata ukamufunga imyaka itatu. Leta ya Somalia yarashyizeho ikigongwe ku bazokwitandukanya na Al-Shabaab mu gihe bemeye kutazosubira mu bikorwa by'ubwicanyi n'ivyumviro by'iterabwoba. Muri Afrika kandi n'amashingamateka ya Burkina Faso ejo kwa kabiri yaratoye yongera iremeza itegeko riha abanyagihugu babyifuza uburenganzira bwo gutunga ibigwanisho bito bito byo kwikingira inyuma y'igitero cy'iterabwoba cyahitanye abanyagihugu 32 mu mihana ibiri iri muri ico gihugu. Nta n'umwe yemanze ko yagabye ico gitero cyo ku munsi wa mbere Leta yise igitero cy'iterabwoba. Abakekwa kuba intagondwa z'abayisilamiste nibo bakekwa kuba barateye isoko ry'ahitwa na Graogo bongera barayiturira yose. Abandi bane bati ahitwa Alamu ariko bo barishwe.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Umukuru w'umugambwe ukomeye mu itavuga rumwe n'ubutegetsi muri Zimbabwe Nelson Chamisa yashikirije jo kwa kabiri ku mugambwe wiwe arongoye MDC ugiye gutunganya imyiyerekano mu gihugu itumbereye gusatira leta kugira itorere umuti ibibazo bya politike n'ubutunzi biri muri ico gihugu. Chamisa yavuze ko amategeko yemerera umugambwe MDC gutunganya imyiyerekano mu gihe bikenewe kandi ku uyu mwaka w'2020 ugiye kuba umwaka w'imyiyerekano y'urutavana ko hamwe no gukora. Ku bw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, Zimbabwe kiri mu bihe bitoroshye aho abantu barenga imiliyoni 5 bakeneye imfashanyo z'ibifungurwa zihuta kubw'ubugaragwa hamwe n'ubutunzi bwasubiye hasi cyane muri ico gihugu. Munyambanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni Antonio Guterres asaba kwa makungu aremera impande zirwanira ubutegetsi muri Libya gukomeza guhagarika imirwano nk'uko babyemeranije bongere binjire mu biganiro bya politike. Guterres yabwiye abamenyeshamakuru inyuma y'inama yagiranye n'ibihugu 15 biri mu kanama ka unikajejwe umutekano ku isi ababwira ibyafunditswe mu nama yabereye i Berlin mu Budagi ku munsi w'Imana ku bibazo biri muri Libya. Ibihugu byari muri iyo nama byemeranije kutivanga mu ntambara muri Libya no kubahiriza ihagarikwa ry'intambara ndetse no guhagarika ibirwanisho byinjira muri icyo gihugu.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Igihugu cya Leta Zunze za Amerika cyaratangaje ko hari umunyagihugu wacyo yanduye umugera ufatira ku bihimba byo guhema watanguriye mu gisagara cya Wuhan mu Bushinwa kandi umaze kwica abantu bashika 6. Abajejwe amagara y'abantu muri Leta ya Washington muri Amerika bashikirije ko umugabo yaje ava mu gisagara cya Wuhan yakiriwe mu bitaro afashwe n'indwara ifatira mu mahaha. Amerika igize igihugu wanduye uwo mugera inyuma y'Ubushinwa, Ubuyapani, Korea y'Epfo hamwe na Thailand. Mutegetsi wo mu gihugu cya Uganda yatangaje ko abanyekongo amajana n'amajana bahungiye mu gihugu cya Uganda mu minsi yeze kubera imigwano ifatiye ku maoko bwigisibije mu ntara yo mu burengero bushira ubuseruko bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo.
Urakoze yaruize ku makuru heje kudushikiriza tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda inkuzo mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini. Inama nshingamateka ejo ku munsi wa kabiri yaremeje integuro y'itegeko rigenga akarusho umukuru w'igihugu arangije ikiringo azohora aronswa mu Burundi. Iyi nkuru Ijwi rya Amerika ryaronse rifashijwemo n'abakunzi baryo mu Burundi tubishikirizwa na mugezi wacu Diane Ninahazwe.
Integuro y'itegeko rigena urusho umukuru w'igihugu cy'u Burundi ahabwa avuye mu mabanga yiwe ryemejwe kuri uno wa kabiri n'inama nshingamateka ritomora ko umuperezida akukurutse muri aya mabanga atekere gumasaba ko ahubwo bwofutswa. Pamphile Malayika yatowe mu ntara ya Muyinga.
Nta kuna kumwe nyakubahwa umukuru w'igihugu ashaka kuba azaba yatwaye nka manda zibiri aronka umushahara aronka najya amavantaje yose aririye ason poste hanyuma arafindi manda tukongera tukamwubakira inzu vila musanze ateza kuba yarayiyubakiye. Ikindi nicyo honorable Aloyiza aje kuvuga kuri zi miliyoni 500 nabo babonye ko aya 500 batoyandika mu kubiri jewe simvuga nkawe ahubwo mvuga yuko izi miliyoni 500 ngo zari zikwiye kuvaho zose ni meyere allocation umugwi wavuze nayo nikavaho.
Umushikiranganje w'ubutungane Emile Laurentine Kanyana we suka bibona
uwahoze arongora igihugu uravye amabanga abarangura na ya risque navuga ni nabwigora tugeza gukora kumutekerera imiliyoni 500 muri yayiti ni kintu gisanzwe cyane ahandi bisumba ngaho kure ariko ngaha mu Burundi ni guhagarara nyine ku mikoro y'igihugu na cyane cyane ko ari umukuru w'igihugu yicisha na bugufi. Ni ukuvuga yuko rero si umuvinerable birabereye ko igihugu yakoreye kimusohora kurya umwana waramureze akakubera umwana mwiza umusohora neza. Iyi ni ingingo y'inama nshingamateka ifata titureme ko uwabaye umukuru w'igihugu abenegihugu bakamushima agaheza neza amabanga twebwe tuserukira abenegihugu tubona ko ubwo rwego twokwama turutera iteka tukamugabira.
Andi makenga kwa nshingamateka bamwe na bamwe ajanye n'umwanya ino nteguro y'itegeko yemerejwe ko kubwo umushingamateka yigenga yatowe mu ntara ya Bubanza Fabien Banciganino integuro yobwirijwe kwigwa n'inzego zizova mu matora yimirije mu Burundi.
Kibona jewe nagize amakenga kuri iyi nteguro numva noshigikira wavuze yuko yotogwa n'indi legislature kubera iyo bariko barashyiraho uturujiro tw'umukuru w'igihugu ahari ariyo azoba agasinyira itegeko arishyira ku mukono nabona ko byobaye byiza kumenya ngo gihoryoshe byoshe ivyo ku mukono n'ubundi azoba yamukoreye mu ngata kugira ngo nyene bigaragaze ko naha gace ka nyuma yakifashemo neza huko mugenzanje yavuze ati by'amatora n'ibindi mbega byoshika nk'ubu hagira igitsita biteko byamaze gutora byosha bigenda gute kumukuru w'igihugu
ibyo umushinga amateka Fabiano Banshiga nino avuga umukuru w'inamashinga amateka Pascal Nyabenda avuga ko bitagira ishingiro
gukuritora umukuru w'igihugu ari bazoca yisigirwa gihari none umuricaranye gahari karagutera igitsubo ko turi ko turabihindagura dushobora guhindura tukatuza kandi tukamanura hari ngaha ngo abatera igitsubo murenganye ntawe uri ngaha kurenganzira bwose muri abo ofisi kubyandika kuko mu byumba ntawe uri ngaha rero nta gitsura rikarabatera n'ukuri kandi urumva ko n'ibyavuye muri leta biza siko byaje birimwo ibiharuro birebire kandi byamuciye mu byaraciye muri conseil de ministre kandi ntibayirongora mugabo nta biharuro birebire yanditsemo n'ibyabaye modifiye byabereye muri komisiyo
mu gihe umushikiranganje w'ubutungane yasiguriye inama nshingamateka ko batandatu mu bahoze bayoboye Burundi barimo Michel Micombero Jean Baptiste Bagaza Pierre Buyoya Cyprien Ntaryamira Sylvestre Ntibantunganya na Domitien Ndayizeye bategwa n'ubwo burusho kubera ko batashikanywe ku butegetsi n'amatora umwe mu banyepolitike bari mu Burundi yakurikiraniye hagufi izino nteguro y'itegeko ntashime ko dutangaza amazina yiwe yabwije ijwi ry'Amerika ko ari inyungu nyinshi za politiki z'abegereye umugambi uri ku butegetsi zihishije inyuma y'ico yise kurobanura abazohabwa ubwo burusho bitegekanijwe ko iyo nteguro y'itegeko icurengikirwa inama nkenguzamateka imbere y'uko itegwa ku mukono n'umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza
turabaramukije bakunzi namwe banyonyi bishwe rya Amerika ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
umurwi ujejwe atekazira mu Burundi CNDH usaba ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi kubangira igikorwa cyo gukata amafaranga ku mishahara y'abigisha nyuma yaho abarimu bituye uyu murwi biyamiriza injizwa ku nguvu mu runani rw'amasendika y'abigisha Cosisona inkuru ijwi ry'Amerika ryaronse rifashijwemo abakunzi baryo mu Burundi tushikizwa na Desire Hatunyimana umenyesha bakuru w'ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda
umugwi ujirwa gateka kazi na muntu CNDH watanze ikegeranyo kuri wa kabiri kubijyanye n'impari zimaze iminsi hagati y'abigisha n'urunani rw'amasendika yabo Cosisona ikegeranyo cyakozwe mu minsi indwi n'umugwi w'abantu batanu bari baganywe na CNDH urongoye CNDH 60 Vinyi nimubona asaba ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi guhagarika gukata amafaranga abigisha
usavye uko ubushikiranganje bujejwe abakozi ba leta akazi no gutanga akazi kubangira kugikorwa cyo gukata kumishahara y'abarimu mu kurindira ko bushikirizwa inzandiko z'abarimu babishaka kandi bateye ko umukono biyemeje ko binjiye kandi biyemeje ko bashaka guterera mu runani Cosisona kubahiriza ubushake bw'abigisha bafashe ingingo yo kuva mu runani barimo
Kuburunani Cosisona rushinzwe mwaka 2017 niho rwatangura gukata abarimu amafaranga 500 buri kwezi kumwigisha bikaba byakozwe amezi abiri muri uyu mwaka kubera abigisha batavyemera mu mpera z'uyu mwaka uheze niho Cosisona yasohoye itangazo rivuga ko abigisha bose bategerezwa kwama bakatwa ayo mafaranga kandi ko bitangurana n'ukwezi kwa mbere umwaka 2020 abigisha batemeye guhurikira mu runani Cosisona niko guca bavira hasi rimwe bakitura inzego zitandukanye kugira zamirire kuri iyo ngingo mu gihe runani Cosisona rwasigura ko ayo mafaranga yabafasha mu kuvuzanya amwe no gushobora kuguranana hamwe no gushyigikira mu by'igihugu cyatunganije abigisha bo ntatusha babonamwe kuko umwigisha wese mu 180 barenga cy'abigisha baharugwa mu gihugu cyose asanga bafise sendika burikiyemwo kandi imukata amafaranga kubwizo mvo umukuru w'igihugu Peter Nkurunziza akaba yasavye ko hoba ugukwirikiza amategeko agenga amashirahamwe mu kwezi kwa 12 ku mwaka uheze ariko aratangira ikiganiro kwa banyagihugu
kugeza no munsi kuja muri sendika umuntu ajamwe ishaka kandi aterera bishaka uburenganzira nta kibazo cyari kwikwaba rero baterereje ntibaterere icyo kibazo na cyane cyane iyo ntererano izokora iki nico abari matuza kubaza babishimye ko izokora ibagira neza bazoterera nkuko barabaterera mugo badatahuye neza barisubira ko ibyo nibisanzwe mugo bico si kibazo cyategerezwa ko turadishinga kuko bije n'ibitunganirize y'amashirahamwe uko ntakora n'ukuntu abaho mugihe abanyashirahamwe bashinye guterera nabo tutaterera amajana 5 n'umuriyoni urabutanga bivana uko ushaka utera ushaka ayo ufise mugo bati ntuzoje munsi yaya nico tuba twifuza yuko rero ngakino kibazo cyo tuvinje umutima icyo ni kibazo kijanye na sendika n'abari mu bwabo kandi sendika simwe baca muyo bashaka bagatera uko bashaka
inyuma y'amatohoza umugujejwe agateka kazi na muntu CNDH bagize kuri izuguruzuguru hagati yabigisha wasanzurana niko sesona uriko runenga amategeko kandi ko ariho tegwe gagateka kazi na muntu
yakurikije amategeko y'igihugu hamwe n'amategeko mpuzamakungu CNIDH iremeza ko ugukata ayo mafaranga ku mishahara y'abigisha batagishijwe inama ngo bavyemere ari uguhohotera uburenganzira n'umwidegemvyo wabo mu mashirahamwe bisanzwe bikingiwe n'amategeko y'igihugu na mpuzamakungu ategekanya ko kwinjira mu ishyirahamwe harimwo n'amasendika ari uburenganzira bwa buri muntu atari agahato
nkomeya ko abigisha batatu barongoye amasendika bari bamaze iminsi bafunzwe aribo Manuma Antoine Jean Niyongabo na Seriake Maniza barekuwe ku muhingamuno wa kabiri
banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri gute kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Leta y'u Rwanda yaratangaje kugiye gukuraho ikiguzi cya visa ku bantu bose bava muri Afurika mu bihugu bigize ishyirahamwe Commonwealth cyo kimwe n'abava mu bihugu bigize ishyirahamwe Francophonie Perezida w'u Rwanda yabitangaje i Londres mu Bwongereza aho yari yitabiriye inama yahuje Afurika n'u Bwongereza ifite umugambi wo gushishikaza ishoramari Claire Akamanzi umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB yarahakiganiye Venuste Shimimana akorera ijwi ry'Amerika aho yarishikiye mu biro by'ijwi ry'Amerika biri i Londres mu gihugu cy'Ubwongereza
Claire Akamanzi murakaza neza ku ijwi ry'Amerika
murakoze
muri hano mu Bwongereza mwari muherekeje mukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame mwashishikaje abashoramari kuza mu Rwanda niki mwababwiye kugira ngo bumve ku Rwanda rugomba kwitabirwa mbere ibindi bihugu
icyambere icyo twerekanye nuko ni ntambwe tumaze kugera aho nk'igihugu aho twavuye naho tugeze mu byukuri birekana ko icyizere abashoramari bafite ku Banyarwanda ndetse no ku gihugu cyacu kiragaragara kandi kigenda cyiyongera buri mwaka hashize imyaka 9 amafaranga twinjize mu ishoramari yari hafi miliyoni 400 y'amadolari ariko ubu ngubu mu myaka ishize twageze kuri miliyari 2 hafi n'igice y'amadolari byerekana ko habaye intambwe ishimishije cyane kandi nini cyane nababwiye impamvu ibyo byashobotse cyane cyane ni icyerekezo twashyizeho nk'igihugu n'ubuyobozi bwacu leta inshingano leta yashyizeho kugira ngo dushobore gushyira ishoramari muri priority dufite nk'igihugu naberetse infrastructure twashyizeho cyangwa ibikorerwa remezo twashyizeho kugira ngo byose bishoboka dufashe sector zitandukanye mu gucuruza ndetse n'ishoramari kuza mu gihugu cyacu na beretse nibigo twashizeho kugira ngo dufashe abashoramari cyane cyane nka RGB leta yahisemo gushiraho ahantu hamwe umushoramari ashobora kugenda akabona service z'ingenzi zose atagiye ahantu henshi atandukanye no gutumwanya aho gukora ishoramari ashaka ndetse n'ukuntu twashizeho korohereza ishoramari mu gihugu cyacu muri business climate amasaha umunacene atandatu gusa kugira ngo ashireho societe ye uburyo tugenda dufasha kugira ngo umushoramari abone ubutaka niba afite ikibazo akajya muri court zacu igihe bitwara kugira ngo umuntu ashobore kujya mu nkiko akavaho vuba vuba byose nabirekanye kuri business climate muri make n'intambwe n'ibyo twashyizeho kugira ngo bishoboke kandi ndumva ko n'igihugu cyangwa ubukungu bwacu hari icyo tumaze kugeraho dushobora kwerekana tuzi ko dufite ikizere ndetse dushobora no kwerekana ibyo tumaze kugeraho
Mukanyi wavugaga yuko ubu ngubu u Rwanda ari cyo gihugu cya kabiri gitegura amanama muri Afrika nyuma ya Afrika y'Epfo ibyo mwabigezeho gute
Icyo twatangiyeho ni kugira ngo tukumve icyerekezo leta yahisemo kugira ngo tube igihugu gihuza Afrika nka gateway niba umuntu ashaka gukora business akanyura mu Rwanda ariko akagera muri Afrika yose muri icyo cyerekezo habaye gushiraho priority yo gushiraho amanama mu Rwanda kugira ngo amanama ashaka cyane cyane abantu bo muri Afrika baze mu Rwanda bagahura mu Rwanda ariko kugira ngo ushoboke byasaba ibintu byinshi byasabye cyambere kugira ngo tworohereze abantu baza mu Rwanda twakuyeho visa munakeneye visa kugira ngo abanze ashake embassy aho ari embassy imufashe kubona visa twarabikuyeho ubu ngubu buri umuntu ku isi yose ashobora gufata indege akaza mu Rwanda akabona visa amaze kugera mu Rwanda ndetse uyu munsi perezida wacu amaze no gutangaza ko tujye kuguraho n'amafaranga dusaba abantu kugira ngo babone visa muri make na visa abantu bazaba bakeneye mu muri African Commonwealth na Francophonie so ibintu nk'ibyo ngibyo bifasha abantu kuza mu gihugu mu manama vuba kandi nibyo dushaka
ariko nimba mbyumva neza nta muntu uzongera kwishyura kugira ngo yinjire mu gihugu
na muntu uzongera kwishyura uturutse muri Afrika muri Francophonie no mu bihugu byo muri Commonwealth ni hafi ibihugu byo
nta usigaye bose bazajya binjirira ubuntu
ntabwo ari bose ariko ni benshi ari ibihugu bitari muri Commonwealth bitari muri la Francophonie ndetse no muri Africa Union so ariko byinshi bizaba birimo already ariko impamvu tubishyiraho nubwo hari amafaranga bishyuraga tubona ko inyungu igihugu cyacu kizagaragaza riruta amafaranga tubona mu mavizi ubu ngubu so turimo kureba imbere turimo gutekereza imbere aho amahirwe abantu bazana mu gihugu cyacu baje gusura ni byinshi cyane birenze amafaranga ya visa
icyo nicyo kibazo abantu bari buze kwibaza nanjye nakibazaga kubera ko ibihugu byinshi ndetse n'ibihugu by'i Burayi byinjiza amafaranga menshi kubera za visa bitanga u Rwanda ruze yuko visa rugiye kuzikuraho hari igihombo muzagira ariko se muzungu kiki muzungu kamute kandi ryari
wa muntu wagomba kwishyura visa ina amafaranga ngahe ni amafaranga madorari 50 gusa ku muntu ariko umuntu uje mu Rwanda arya ibiryo akoresha taxi kugira ngo ave ahantu hamwe agere kuri handi hantu ajya kwidagadura ku mugoroba agashaka aho ashobora kugenda afata itike aho avuye ashobora gukoresha Rwanda cyangwa indi ayo mafaranga arenze amadorari 50 gusa ya visa bivuze ko tuzunguka birenze inshuro nyinshi abantu baje mu gihugu cyacu kuko hari amafaranga basiga baje mu gihugu cyacu niyo mpamvu twabibonye ko na mpamvu yo gutinda ku mafaranga make
Kriya Akamanzi ndabashimiye cyane kuri uyu mwanya mwahaye ijwi rya Amerika
mwakoze cyane Venice
ijwi rya Amerika mu munsi umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi Deba video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook ku ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Na ya leta zumu za Amerika ejo ku munsi wa kabiri yaratanguye kuranisha ku mugaragaro impeachment ya President Donald Trump n'urubanza rutanguye mu mwumvikano muke ku byerekeye amategeko ngenderwa ko idonidoni nkuru dutega amatwi umwenzi wacu Edi Rwema
Kwikubitiro ryiburanishwa havutse impaka ku mwanzuro watanzwe na Perezida wa Sena Mitch McConnell ukubiyemo amabwiriza ngenderwaho muri iryo buranisha. Muri uwo mwanzuro harimo ko impande zombi ni ukuvuga uruhande rw'ubushinjacyaha rugizwe n'abadepite b'abademokrate n'uruhande rugizwe n'abavoka bunganya Perezida Trump bazahabwa amasaha 28 buri ruhande kugira ngo batange ibisobanuro ku kirego. Ayo masaha ntagomba kurenga iminsi 3. Uwo mwanzuro wa Mitch McConnell w'umurepublike icyakora ntuvuga niba muri iryo buranisha bazemera guhamagaza abatanga buhamya cyangwa ngo bakire ibimenyetso bishinja cyangwa bishinjura Perezida Trump. Kuba ntacyo uwo mwanzuro ubivugaho byakuruye impaka ndende ku ruhande rw'abademokrat bavuga ko icyo abarepublika bagamije ari ukwihutisha urubanza kugira ngo bagire Perezida Trump mwere batitaye kugushyira ahagaragara ukuri. Chuck Schumer ukuriye abademokrate muri Sena yavuze ko iburanisha ritagira abatangabuhamya utaryita iburanisha. Yavuze ko uwo mwanzuro wasohowe na Mitch McConnell ari igisebo ku gihugu. Yahise atanga urutonde rw'abatangabuhamya yifuza ko bahamagazwa bagatanga ubuhamya. Uruhande rw'abunganira Perezida Trump bo bakomeje kuvuga ko impeachment ye itari ngombwa ngo kuko nta tegeko na rimwe yishe ubwo yasabaga Perezida wa Ukraine gutangiza iperereza ku mukandida w'abademokrate ku mwanya w'umukuru w'igihugu Joe Biden n'umuhungu we Hunter. Abunganira Perezida Trump bavuga ko icyo abademokrate bagamize atari ugushaka ukuri ko ahubwo bifuza guhindura ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu aheruka mu mwaka w'2016 no gutobera Trump matora yo muri uyu mwaka w'2020. Uruhande rw'abashinjacyaha rugizwe n'abadepite b'abademokrate rwo ruvuga ko bafite ibimenyetso simusiga byemeza ko Perezida Trump yakoresheje nabi umwanya w'umukuru w'igihugu mu nyungu ze bwite za politike kandi ko yatambamiye imikorere y'inteko ishinga amategeko. Icyakora nubwo abademokrate baba bafite ukuri mu byo bavuga bizagorana cyane guhamya Perezida Trump ibyo byaha kuko ishyaka rye ry'abarepubulike rifite ubwiganze muri Sena. Ni ukuvuga abasenateri 53 kuri 47 b'abademokrate kugira ngo akurwe ku butegetsi bisaba ko nibura 2/3 byemeza ko yahamwe nibura n'icyaha kimwe kuri 2 ashinjwa. Bivuze ko abademokrate bakeneye nibura abarepubulike 20. Kugeza ubu nta musenateri w'umurepubulika wari watangaza ku mugaragaro ko azatora guhamya Perezida Trump ibyaha. Amakuru dukesha ibiro by'umukuru w'igihugu avuga ko biteze ko iryo buranisha ritarenza ibyumweru 2, ariko icyo gihe gishobora kwiyongera igihe Sena yaba yemeye gutumiza abatangabuhamya ku mpande zombi. Biteganyijwe ko guhera kuri uyu wa 3 kugeza ku wa 5 umwanya munini uzaharirwa abademokrate kugira ngo basobanure neza ibikubiye mu birego byabo. Abunganira Perezida Trump bazatangira kugira icyo bavuga kuri icyo kirego guhera ku wa 6. Perezida Donald Trump abaye umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika wa 3 mu mateka yacyo abadepite bashyizeho ikirego ku mugaragaro. Abandi ni Andrew Johnson mu mwaka w'1868 na Bill Clinton mu mwaka w'1998. Aba bombi bagizwe abere bakomeza kuyobora igihugu.
Tutibwa sa mkundi na jiu hajwiji Amerika higani watuategulia mraka kanya wigaru kinga tumoneo kandi ya kanya kukushimi na engineer ya adufashe mwengi ya bugizuma hamuna fasira ya adufashe kwa giranya higani watuategulia kwa mikro walikumuna Federica Ngundikije ama kuruna yomu ashikijwa na Aloizu Wigirimana mga koze kututega matukui tulabifurije ama horo numo simuiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.